라디오 이수비 아메리카. 이수비 아메리카 mkirundiru mkinyarwanda mu Burundi modo kwirikiranira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya boss FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu VOA hamwe no kuri kibanza cyacu cha internet aricho we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato na cyane cyane abahejeje kaminuza, abakiri muri kaminuza n'abiteguye kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza. Iyo shyirahamwe gishyigikira abakiri bato gukunda igihugu, gushyira imbere ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi. Iryo shyirahamwe ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Umuyobozi w'ishyirahamwe Greenland Alliance Ashley Niko yagize avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswa inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bariko bariga, ko bataronswa inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza ku bandi. Twatumiye Ashe Niko yagize mu kiganiro muri sanga kugira ducire ku mayange kugene bafasha abakiri bato muri iyo nzira. Ntarambiraniye, ndakuramukije umutumire.
Ngaramutse, nitwa Asher niyo nizigiye kongure
mura
kosore yamwo.
Yego murantunga. Muvuze niyo nizigiye?
Niyo nizigiye.
Ntunge. Ico cyumviro cabaje mu gute cyo gushira iryo shira hamwe?
Ico cyumviro caje tumaze kugira umwihwezo w'ukuntu ubwongozi bumeze mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Aho tumariye kubona ko usomye ibitabo by'uburongozi leadership, urabona ko hari ibintu bisanzwe cyane usanga bibuze mu burongozi kenshi mu buzima bw'igihugu, cyane cyane mu bantu baba bafite ububasha ku bandi bajya bafata ingingo zigira ingaruka ku bandi. Hanyuma rero dushatse tugerageza kurondera igituma bishika umuntu agashigwa hejuru mu by'uburongozi, mugabo ugasanga ibyiyumviro ngendegwa ko y'uburongozi iramusiga agakora ibintu binyuranye cyane n'iby'umurongozi yari akwiye gukora. Dusha dusanga rero kimwe mu bibitera nuko atavyo baba bazi, basohoka mu mashure bagahabwa ubuzi bakaduzwa mu bibanza by'uburongozi ariko batigeze bigishwa mu by'ukuri umurongozi mwiza ingene akwiye kwigenza, ibyo akwiye kwitwararika, ibimuranga n'ibindi n'ibindi. Rero bagaca bakora ibyo bahasanze, ibyo ababakurira muri ibyo bikorwa basanze bakora, kuko ntawe ushobora kwanga kwakira icyo bamuhaye iyo ataka ikiruta afise cyangwa iyo ataka indi afise. Niyo byavuye maze rero bishikaho tuvuga tutereka turabe ko twofasha abo dushoboye gushikira kugira ubumenyi busanzwe mu bijanye n'ivyumviro ngendegwa ko n'imico ngendegwa ko y'uburongozi bwiza.
Iryo shyirahamwe ryanyu mwashinze ryari?
Iri shyirahamwe ryahawe uruhushya rwo gukorera mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu mpera zawo, niho twatangura gukora twemerewe na n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Niko kuki mwahisemo kuryita Greenland Alliance, mwabisigurira abatwumviriza?
Ego, Greenland Alliance na majambo y'icyongereza, Greenland ni isi irimo itoto, no kuvuga irimo ubuzima. Hanyuma Alliance naryo ni jambo risigura kugiriranira isezerano muri abantu kanaka mwumvikanye ikintu kanaka mugiye gukorera hamwe. hanyuma rero iri jambo risigura ngo isi irimo itoto twashatse kuvuga isi iryoshe kubamwo isi irimo ubuzima bwiza kuko iri bara ry'ugwatsi rubisi ni kimenyesho cy'ubuzima ariko ngaha ni twashatse kuvuga verdure no kuvuga isi irimo ibiti irimo ibyatsi bisa neza gusa twashatse kuvuga ubutoto mu buzima bw'abantu kubaho neza umuntu yidegembya umuntu akingiwe umuntu yumva ko afite umubano mwiza n'abandi yumva ko akingiwe abari hejuru yo batamuhonyura ko nawe kandi yubahiriza abari munsi yiwe muri rusange nicyo gicapo cy'ubuzima kinyegeje muri iryo zina hanyuma alliance naho no kuvuga ko ibi bintu nta muntu umwe ashobora kubyikorana twafashe iyo ngingo turi umugwi w'abantu kandi twumvikana ko n'undi wese afise umutima nk'uwo duhuye tukamenyera tukabiganira tuzoshira ingufu hamwe kikamera nk'ikintu gikozwe n'abantu benshi basezeranye kwitanga kugira ngo igihugu cacu kizogeraho mu bitata bitandukanye ubuzima bwacu ubuzima buba buri ku murongo mwiza abantu bahimbawe bamerewe neza muri make niyo siguro notanga kuri iryo zina.
Iryo shirahamwe ririgisha abakiri bato gukunda igihugu gushira imbere ukuri kugira ijambo kumva ingorane z'abandi rigabafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira no kutishyira hejuru y'abandi mwa bisigura muri make.
Ego muri make twasanze umuntu kugira ngo abe umuntu w'ikimazi ahari mu kibano cyangwa mu gihugu bivana n'akanovera k'ubuzima bwiwe kicari nk'umuntu iyo umuntu afise inzigo muri we ni no mu mubano wiwe n'abandi abe umuntu agorana rero dusha duhera rero kuri karakteri ku mico igize umuntu aho dushyira imbere cyane kuba imvuga kuri kandi uko kuvuga ukuri bigasa bijyana n'ingiro n'ibyo umuntu akora akabikorera mu kuri ntabwo umuntu akorera mu gifuri ibintu byo mu mwijima icyo avuga n'icyo akora bikaba ikintu kimwe kugira ngo abanze yubake ubuzima bw'iwe amaze kwiyubaka rero ace yubaka imigenderanire myiza n'abandi iyo migenderanire nayo kugira ngo yubake bigusaba kugira umuco w'ukwitaho ineza y'abandi umuntu ntiyame yiyumvira ibyiwe gusa ego nibyo kwiyumvira ibyacu birakenewe kuko nako turafite ibyo dukeneye ariko ibyo ntitwame tubishyira hejuru y'inyungu z'abandi twame twiyumvira abo tubana abo dukorana gutyo inyungu zacu n'izabo tuzironderere hamwe ntituronderere kumererwa neza mu kugirira neza abandi hanyuma ibyo bibaye twibuke cyane cyane n'inyungu z'igihugu nimba ndiko ndarondera inyungu zanjye cyanke inyungu z'aho mbaye ibyo ntibitume ngirira nabi abo mu kindi gice cy'igihugu ahubwo inyungu z'igihugu zize zibishyira hamwe byose maze bya bindi byose nkeneye bije munsi y'inyungu z'igihugu urumva n'ukuduza umuntu akiyubaka akubaka ikibano ariko kandi akubaka n'igihugu ni ubwo rugendo tugerageza gucisha ko abo duha izo nyigisho dutanga.
Yego mwavuze nk'icyo kintu cy'ishyari ni ikintu gikomeye cyane kibonekeza mu bihugu byacu ndibaza n'u Burundi burimo mu bituma nk'abo baba bari mu bibanza by'ubuyobozi by'uburongozi bashobora gucinyiza abantu basanzwe bakora neza bafise ubuhinga bashobora gufasha cyane mu gihugu iryo shari cyo kintu cy'ishari nikiye mubona cyo tuma kiva mu nzira abantu bafise ubuhinga n'uburyo bakaronswa akaryo ko guteza imbere igihugu no kwiteza imbere.
Murakoze kuri iki kibazo. Ishari nk'uko mubivuze riragwiriye cyane kandi riri mu bintu byononera cyane ibihugu byacu hanyuma mu kwiyumvira ingene gihovaho twebwe dufatira kukirikera kenshi abantu bagira ishari abandi baba bafise ukuntu babona ubuzima kutariko kimwe bita philosophie de la vie baba bafise ukuntu babona ubuzima babona ko atari bo bari hejuru y'abandi bose atari bo bahawe amahirwe yo kumererwa neza ahari umenga ntibo bari abantu iyo umuntu yaramaze kuba umuntu abona ibintu gutyo umuntu wese abonye ko ashobora kugira icyo amurushije amubona nk'ingorane. Ikindi cya kabiri kibitera ni ukwikunda. Iyo umuntu abona ko ibintu byose ari kuba ibyiwe bituma agira uruhagarara iyo abonye ko hari abandi babikeneye kuko aca abona ko ahava bibura cyangwa ahava aronka bike. Rero mu gukuraho umuco mubi w'ishari twebwe duhera cyane cyane kuri wa muco w'ubuntu aho tuvuga tuti nta kumererwa neza kwanje abandi batamerewe neza niyandi majambo mu byo nkora byose ntegereza kwitaho ko nakamerewe neza kuko amerewe neza navyo birahita bikagira ingaruka kuri jewe hanyuma kugira ngo ikirano cyangwa igihugu bimeregwe neza bisaba ingufu zirengeye izo jewe fiste bisaba ubushobozi n'ubumenyi birengeye izo jewe fiste nico gituma aba bantu bafite icyo bashobora gutanga nk'intererano jewe ntashoboye ahubwo nkuye kubakingira kugira ngo iyo ntererano yabo ntibure kuko ibuze wa munezero wa benshi dushaka gushikako ntuzoshoboka kuko ibyo bari gukora jewe ntabyo nzoshobora rero tuvuga tuti ahubwo iyo umuntu afite icyo akurushije mukingire umushyire imbere kugira ngo icyo akurushije agikoreshe mu kubaka ikibara no mu kubaka igihugu kuko atabikoze wowe ntabyo uzoshobora kandi udashoboye kubikora uwo munezero n'uko kumererwa neza kwa bose ntibizoshoboka rero tugerageza gukura abantu muri uku gutahura ubuzima nk'ikintu menga nicyo kugwanira nicyo kwikwegera ko wenyine tukabereka ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira n'abandi kandi ko ubuzima buryoha iyo tubusangiye abandi bakanezerwa nase tukanezeranwa nabo no kuvuga ni ya approche bita win-win mu cyongereza aho umuntu yimvira kumererwa neza ari kumwe n'abandi mu kugwanya ya yindi bita ngo win lose no kuvuga jewe ndabironse wowe urabibura ari navyo bishabitera kugirira bituma abantu bagiriranira nabi ubuzima bugaca bumera nk'ikibuga cy'intambara abantu bakama bariko barasekana kuko bamaze gushyira mu mutwe yuko jewe ntashobora kuronka nawe ngo uronke kugira ngo jewe ndonke nuko wewe ubura uko kubona ubuzima gucyo rero niko gukwiye kuhava abantu bakabana ko ubuzima ari ikintu cyo gusangira kandi kizo gusangira bihari ikidusaba icyo dukeneye gusa ari uko dutekana mu mutwe tukiyumvira neza tugakoresha creativity naho ama resources ubutunzi bwo bari buke tukaraba ingene dushobora kubugwiza kugira ngo abahari muri icyo gihugu muri ako karere bose bashobore kumererwa neza bivuye kuri ubwo butunzi buhari no kuri ubwo bushobozi bw'ubwoko bw'ubwenge Imana yaduhaye biciye muri creativity.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mucuti mudutaze amatwi mushobora kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp nayo ni 2241991931 nsubiremwo 2241991931. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Frederico, uratwumva Frederico?
Ngo mwiriwe neza Ndenyongam.
Mwiriwe? Irindi zinahuri?
Nishimira Imana ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ufite ikibazo canke intererano?
Ufite akabazo.
Yego.
Nagomba kubaza uwo mutumire numvise avuga yuko twogerageza tugasabikanya duke dufise muri kino gihugu kugira irumba twese dushobore kubaho neza aho gutera imbere. Ndashobora guca ndamubaza. De burya ubwo mutima w'urukundo urabona yuko ukigihari ngaha muri iki gihugu cacu. Kukuri kuraraba hari abantu bamwe yego nibyo bafashwa n'abandi bamera nk'abantu bakumirwa kuko je na mantanga karorero je ndarongo yishira hamwe ijya bakozwe mu mazu nta bantu na bamwe ntaritura mugabo nkabagerageze kubereka twiraba turiko turakora uku turiko turakora iki gikogwa ariko nta numwe turigera tubona adufata mu mugongo mugabo urumva uri kuraraba ubwo rukundo ni guwuze ngaha muri iki gihugu cyacu cy'Uburundi none habuze urukundo Imana uri kuragenda gusaba ahantu kazabumva ngo uri mu muganga uhe mama ngo utari mu muganga kanaka ntushobora gufashwa bwa mutari mu muganga kanaka nta jambo arabona yuko ibyo bintu bizo hava ngo bigende neza mugabo urumva n'ugwaruka rusa nk'urugiserukira abandi abona yuko buri muri yamigambwe gacu usanga naho baba bagize icyo babafasha bafasha umwe aba bari muri ya migambi nibaheze urumva ngo barabe ugwaruka gusa kuko urabona ngaha mu gihugu cyacu hari amashyirahamwe menshi cyane avuga ngo arikakora ibintu mugabo urumva ugasanga ayafashwa ni ya yandi aba ari muri ya migambi kuko ndaguha akarorero uri kuraraba nk'amashyirahamwe nk'aha nk'ugwaruka rufashwa cyangwa ngo habe cyangwa urubyiruko ni ugwaruka rero ruri muri ya mashyirahamwe ari mu mugambi uri ku butegetsi naho ugenda muri ajya ntuzenyi ajya ba minisiteri ya leta bagenewe gufasha amashyirahamwe cyangwa gushyigikira amashyirahamwe mato mato usanga baraba nyine kugwaruka aho baruye mu migambwe mugabo iri kugerageza kuvugira ati nge ndiko ntanga nk'inyigisho zo gufasha abantu ataho nigamba irumva kugufasha bose gufasha abantu kugira bashobore kubana mu butandukane bwabo kugira bashobore kuraba uko nyine bo kwiteza imbere
mutandukane bwa bataho mpingamiye taba MS ndigisha aba FNL ndigisha CNDF ndigisha ndigisha bose cyangwa madini yose ntibashobora kukumva kuko bagufata nk'umugumu utumva ntibashobora kugufata nk'uko uri kuzanitira muri igihugu bagufa aba abandi baba bari muri ya migambi yabumva niyo bati baheza bagashigikirwa cyusanga mugabo na urumva bakora uko nyaba bari ko bakugira batumwe umwe rero tarashobora kuronka abantu bumva yuko umuntu ashobora gufashwa baravye umugambi we batarenge kuraba umugambi arimwe aho urumva turacyari kuri nk'ibirenge
yego
ko tugasaba abantu bose babishoboye yuko bogerageza bagashigikira amashyirahamwe y'abantu batashoboye kwiga kuko iyo hadutse akajagari niba usanga bariko barakoreshwa bagakoreshwa mu bintu by'ubukozi bw'ikibi iyo turiho tuzagerageza kubisigura atari ngaha ku iriradiyo ijwi rya Amerika muduha akanya ko kubisigura nta handi hantu na hamwe ushobora no kubisigura ngo yabitwemereye
yego
nibyo urumva rero bari bakwiye kugerageza kugira urumva baze bararaba ukungene bariko baragira ati dufashanye baze barashyikira abantu batize kubera niba abantu benshi banye politike bacako cyangwa abantu benshi baba bashaka gukora ibintu by'ubukozi bw'ikibi niba bacaga kugira bashoboye gukoresha ibi kukubera baba bafatiye muri ba bashumba baba barimo iyo turiho turagerageza kugira ati nimutwereke dushobore kubakora imigambi yo kwiteza imbere ntibashobore yo kubyumva kugira
reka
raba ukumire kuri igihugu mu kaga
yego reka abishure umutumire ashe
yego murakoze
alo
uya alo
yego mumwishure
ego ndakenguruye cyane ndakengurukiye cyane Frederic kuri iki kibazo abajije hanyuma ivyavuze n'ukuri birabaho birashika abantu bagatahugwa cyangwa bagashigikirwa kubera hafatiwe kuco bahuriye ko naba bafasha nimba ari dini nimba ari umugambwe nimba ari intara bavamwo nibindi nibindi ico rero ico nyene natwe dushaka kugwanya mu bisanzwe umuntu n'umuntu kandi burya natwe bwabadufashije sabo twari mu migambe imwe gusa sabo twadusangiye amadini cyangwa ubwoko cyangwa ibindi umuntu agirwa n'uwundi iyo ufite icyo ushoboye gufasha abandi ntibyari bikwiye ntoruke gufatira kuco muhuriye ko ibyo by'imigambe n'ibindi ariko rero nk'uko abivuze biracashika biracyahari izo nyifato ze
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mutumire wacu turamutaye ku murongo wa telefone turasubira kugerageza kumuhamagara mukanya tubandanye ikiganiro
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mutubabarire umutumire wacu twamutaye ku murongo wa telefone turiko turagerageza gusubira ku muronka tubibutse ko muri komwumviza radio Ijwi rya Amerika mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com tongere rero tubibutsa n'icyo turi ko mudutega amatwi ko mushobora no kudushikira mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp nayo akaba ari 2 4 1 9 3 1 nsubira ndabibutse ni 2 4 1 9 3 1
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kwishyira hamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri za kaminuza mu Burundi kubaha inyigisho ngenderwako kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Iryo shyirahamwe rikaba ryigisha abakiri bato gukunda igihugu, gushira imbere ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi, rikaba ribafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Turacabandanya kurondera ku murongo wa telefone turamuronse aragarutse umutumire wacu ashe niyo nizigiye. Ku murongo wa telefone turafise kandi John. John uratwumva?
Ego ndabumva cyane gose.
Irindi zina ahuri?
Ndayizeye muri state ya Iowa.
Yego, mufise akabazo icyumviro?
Ni kibazo n'intererano.
Yego.
Ndahera ku kibazo nashaka ndamutse umutumire naho aka telefone kare kamugoye turatome kwa karutse ngira rato umuco.
Yego.
Icyo nashaka kumubaza ni kiki ariko arafasha ku bantu bari hagati mu gihugu hariya muri ruguru nk'uko tuvuga mu Kirundi, kuko menyereye abantu benshi bashinga amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi akenshi bitaho ku bantu bari mu bisakara gusa, mugabo bariya bari hariya ruguru batazi icepfo na ruguru kandi batabasha no kumviriza n'amakuru bayaronka bibagoye. Yoba arimo ararondera uko ashoboye kugira ngo abashikire nabo babonereho uko muri iki gihe. Iyo turiko turumva abafashwa gusa nabo bari mu bisagara, kenshi tuzi yuko abari mu bisagara baba abenshi bibeshejeho kandi baba bazi ibintu n'ibindi bikomakome, mugabo abandi bari hariye ugasanga baribagiranwa. Hanyuma ku ntererano nashaka mbaze ku kintu je mbona ni uko abo baba bahejeje amashuri bora bayikisata cyo kubafasha kugira ngo baronke ubuzi cyane cyane, kuko batarose ubuzi bahejeje amashuri niho dusanga bya bindi by'ubugizi bwa nabi biturutse, kuko basanga abandi ryashari kuko umutumire yari yapfutse abantu bafite ishari riturukaho nyine ku bukene ko biyumvira umwanya w'abatakaje bari mu ishuri ugaca usanga niho ubugizi bwa nabi buturutse. None yo bari arafashe kugira ngo nkumbure no kubafasha mu bisata bijetwe gutanga ubuze ku banyeshuri bawuronke gucuka cusanga imvururu ziragabanutse mu gihugu, kuko niyo ntandaro nyamukuru mu gihe uwo muto tubone kusanga ibintu biko birayangara gusumbya. Murakoze.
Murakoze. Twasubiye kumutakaza ku murongo wa telefone. Mutwihanganire, reka turaza gusubira ku kuguhamagara ugaruke ku murongo. Mu kurindira turiko turagerageza gusubira guhamagara mutumire wacu. Habaye ibibazo ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Yeah. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubibutsa ko muwandanya kudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com hamwe no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kukibanza chacho cha internet aricho we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com umutumire wacu aragarutse ku murongo wa telefone uratwumvashe
ego ndabumva
sinzi murongo wacitse John akiriko arabaza ibibazo
ego
yariko arabaza ngo niki muri ko mufasha ku bari ruguru mu bice byo hagati mu gihugu yari karashikiza ni icyumviro cuko ngo abaza ngene mufasha mu bisata nko byo gutanga akazi.
Okay, kubijanye n'abari ruguru mu bisanzwe ibikorwa nyamukuru dukora tubikorera mu gisagara cha Bujumbura kuko ariho bishobora gukogwa hadakoreshejwe uburyo bwinshi ni turashika aho dushobora gukora ibikorwa byinshi mu gihugu cyose, ariko uko dushoboye turagerageza tugatanga inyigisho mu ntara tuba tubishoboye tukaziha abo dushoboye gushikira, hanyuma nabo tukabasaba yuko baheza bakagenda bakazishira mu ngiro. Nibaza yuko buhoro buhoro uko imyaka izogenda iragenda ariko tuzoshikira abantu benshi kurusha mu ntara za ruguru. Gushika ubu turashobora gushikira abantu bake, mugabo turizera yuko bitazokwama gutyo. Hanyuma kubijanye n'ibyo gutanga akazi, twebwe turashigikiye cyane icyumviro kivuga yuko iyo umuntu ashoboye kwiga amashuri mbere naho atoyiga arafise ubushobozi muri we bushobora gutuma hari ibyo ashobora gukora bikamuviramo akazi cyangwa bikaviramo akazi abantu benshi.
Mirongo yacu ya telefone iragoranye, turashisubiye ku mutakazi umutumire wacu mutwihanganire. No mutumire wacu ashe niyo nizigiye, turabandanya dusubire kumuhamagara turabe mutwihanganire. Rero ni mu kiganiro muri sanga aho twari kutuvugana nawe ku ishyira hamwe giwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza abari muri kaminuza nabo yiteguriye kuja mu za kaminuza mu Burundi muko bayinyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza. Iyo cyira Amerika bagigisha abakiri bato gukunda igihugu, gushimbera ukuri, kugira ijambo no kumva ingorane z'abandi. Iyo cyira hamwe bikaba bibafasha kutigungira ko hamwe no kwishyira hejuru y'abandi. Akaba avuga ko kenshi abanyeshuri muri kaminuza baronswe inyigisho zijanye gusa n'ivyo baba bariko bariga, ko bataronswe inyigisho zijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza kubandi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio America, yo, yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye kiganiro cyacu.
Mutumire yagarutse no munsi amatelefone ariko aragorana umurongo wa telefone. Reka turibaza ko ubu ico kibazo kitagaruka. Uratwumva ashe?
Ego ndabumva neza.
Ego ariko urishura ku kibazo cha John ariko abaza nguko mufasha bari ruguru ngo warugeze gusigura ku byaka gufasha mu bisata byo gutanga akazi?
Ego icyo ndariko ndavuga nuko twebe nta kazi dutanga ntako toronka, ariko icyo dukora tugerageza gufasha abantu kumva no kwemera ubushobozi bafite muri bo bushobora gutuma bashobora gutanguza akazi bonyene, hanyuma tukacisha cyane cyane muri izi nyigisho zifatiye ku bikorwa byo kuziganya hamwe no gutegura imigambi umuntu ashobora gukora. Turafite ingorane cyane muri iki gihugu aho usanga hari ubuzi abantu bakengera cyane bakabona yuko kugira ngo yitwe kwakora akazi akwiye kuba ari mu biro canke ajeje ibintu kanaka nyine bigaragara cyane. Mugabo twebwe mu nyigisho dutanga dufasha abantu gutahura yuko ikintu cyose kigufasha kwitunga udakoze ikosa atatege kurenze utije cyangwa ukuri ikindi kintu kibi icyo nakazi. Rero ni muri iyo ntumbero twebwe dukorana n'abakiri bato kugira ngo ntibagume bicaye barindiriye ko bazobaha akazi. Nibyo iyo bikunze ni byiza umuntu akakaronka, ariko si bose bazoshobora kukaronka. Hanyuma rero turamaze kubona ababikoresha nk'abo banyeshuri nariko ndavuga, hari abarangiza amashuri bagaca bitangurira ibintu byabo kandi bakabikora ukabona ko badahungabanijwe nuko amashuri arangiye ngo babure iyo bava niyo baja. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe dukora kuko turabona ko by'ukuri ikibazo cyo kutaronka akazi muri iki gihugu kiriko kiraba kinini cyane kuko abaheza amashuri ntibaronka akazi ni benshi, kandi ubuzi buhari ntushobora kubakira bose. N'ibihugu kirimwo ntibikunda ko habaho ubuzi bushasha bwinshi cyane. Rero mu kurindira ko ivyo bishoboka tuvuga tuti reka tubaho ubwo bumenyi bubashoboza kwitanguriza ibikorwa bishobora kubateza imbere mushize inguvu hamwe mugakoresha uburyo mufite.
Yego ubundi aduhamagaye ni Leonardo, uratwumva?
Umva
yego. Irindi zina huri?
Nitwa Niragira Leonardo, nkaba ndi ku Muzinda, ni muri ntara ya Bujumbura rirare. Intari hano urubibe ni intara ya Bubanza.
Ufise ikibazo? Ufise icyumviro?
Yewe ndafise ikibazo kandi bise n'icyumviro.
Yego.
Ikibazo nagomba kubabaza abo bantu, nagomba kubabaza mbega birashoboka ko umuntu ashobora gutangura igikorwa naho cyo bari cyari cyo cyose adafise uburyo na bukeya? Kuko birashobora gushika umuntu agaheza amashuri ko nkagiye naje nahejeje nonkeza mu vyerekeye laboratoire kwa muganga, mugabo turiko turaraba nk'uburyo umuntu aba yakoresheje usanga ari uburyo burebure cyane ku buryo ushobora gushika muhira n'ababyeyi atakintu akimwe babwira ngo baguhe. Ariko urumva byose ni uko uba ufise base. Rero icyo nicyo kibazo nagomba kumubaza, nimba bishoboka kuko izo nyigisho jewe ntabyo nari nsanzwe ngira ngo twigishe ingene umuntu yabigenza ntabyo nzi.
Reka bishure hanyuma mubandanye.
Hanyuma ku ntererano naho ni byiza ko bogerageza kuko nk'uwo mugambi bafise wo kwigisha abantu baba bahejeje amashuri kugira ngo bashobore kwiyungunganya bishobora gusanga benshi batawuzi. Rero kuba batawuzi na gahombo kumbure kurabo nyene byari kugirira akamaro, bagaca rero bagerageza ingene byomenyekana hose ko nje nk'aho mperere nk'uko nabivuze umugambi ni kuri ntaho narinzi mbere bishobotse wambwira naho ntoca kugira ngo bashobore kumfasha. Murakoze
ashe.
Ego me ndamukengurukiye cyane uyu munywanyi kuri intererano ahavuga ati kumbure bishike kure ngira ngo bishobotse ndaza gutanga inimero abashobora kuba bakeneye ko kuvugana turabine ingene twokorana bazoshobore kuturondera. Hanyuma ku kibazo yabajije rero cyo ni kibazo abantu benshi bibaza iyo umuntu yinjiriye gutangura ibikorwa z'iterambere byo kwiteza imbere aca asanga agira inzitizi bitewe n'uko atagira umutahe. Ariko kutagira umutahe w'amafaranga burya ni ngorane isanzwe iyo ufise iyindi mitahe, kuko imitahe umuntu akenera kugira ngo akore ikintu cyo kwiteza imbere z'amafaranga gusa, ariko amafaranga nayo arakenewe. Inyishu rero y'icyo kibazo iri hehe? Inyishu y'ikibazo cyo kutagira umutahe ukwiye ihagaze mu kwiyumvira umugambi ungana n'ukungana. Iyo tuvuze ngo igikorwa cyo kwiteza imbere ntibisigura ko ntegereza gukora ibyo naka yakoze, kuko ujya naka ashobora kuba afise uburyo buruto bwo ufise cyangwa akaba amaze imyaka n'imyaka ariko arabikora. Iyo tuvuze umugambi wo kwiteza imbere ni ukuvuga ngo mbega nkoresheje uburyo buke mfite ni igiki nshobora gukora ahantu ndi, aba bantu bahari bakakiriha amafaranga kuko naho cyoba ari gito mu myaka iri imbere kizokura. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, kugira ngo umuntu aronge umutahe iyo abona ko ku gace tuba tabyo yoshobora, rondera abandi bantu bameze nkawe, abantu ushobora kwizigira, abantu mushobora gukorana igikorwa mudahemukiraniye, hanyuma muvugane ukuntu mushobora gufata igihe cyo gushyira hamwe uburyo buke buke bwa buhoro buhoro muduzu butahe. Reka nabaye nka Karorero, iyo usanze wowe ku gace kawe ushobora kubika amafaranga ibihumbi icumi ku kwezi, umwaka uhera ufite ibihumbi ijana na mirongo ibiri. Nimba ushoboye kuronka abandi bantu cumi ashoboye gukora nk'uku kode, umwaka muzowuheza mufite amafaranga angana n'umuliyoni ibihumbi amajana abiri. Murumva ko iyo mwicaye mukitonda mugakoresha uburyo mushoboye mugaca murondera n'umugambi ungana n'uko mungana, ntimushobora kubura ikintu mukora. Mushobora kudakora ikintu kinini mugabo muri abantu bazima, abantu bakunda akazi, abantu babizigirwa, abantu batazosha bajya umutahe n'inyungu zose ngo biherereyo. Murashobora gutangura ikintu gito buhoro buhoro mugashika ku rugezo rufadika. Henshi mu gihugu hagati umuntu arashobora gutanguza ibutike atane ibihumbi amajana atatu akoresheje, hanyuma iyo uyitanguje wayishyize ahantu heza hari abaguzi b'icyo kintu uri kuradandaza. Urumva birasaba ko umuntu abanza no kwiga aha hantu hari hafi gukora ikintu ngo nukubera abandi babikoze. Birashoboka ko mugira umugambi muto kandi uwo mugambi ukagenda urakura ku munsi ku munsi ku munsi, ugasanga mu myaka itanu mu myaka cumi muramaze hashimishije. Ariko ibyo bishoboka iyo mwicaye mukaganira mugahana vizio canke imbona kazoza ico mushaka gushika ko mukiringo kanaka, mugaheza mukarondera n'ubwo buryo mwitonze, hanyuma mugatangurana ubwo mushoboye kuronka buhoro buhoro mukaduga muri iryo terambere ryanyu. Niyo nyishu no muha kubijanye n'uko byoshika kure byo kuri natwe turabishaka, hanyuma bubanza numva ari hafi ya Bujumbura. Turashobora kuvugana kumbura n'imbere twashobora gukorana nawe muri ako karere arimwo, hakaboneka urwaruka rutangura gukora ibintu turiko turavuga.
Murakoze. Dufise kandi metode uratwumva? Metode turamutakaje ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sangaho turi kumwe n'umutumire niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland ryishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguriye kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngenderwako ku bijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Metode yagarutse ku murongo wa telefone. Metode uratwumva?
Ikonda bomba cyane.
Irindi zina naho muri?
Ni Munezero Metode, ndi kumutangaza ide sanswe ndi umunyeshuri wo kwishyura indera bigisha NS.
Yego, mufise ikibazo zo kumutumire cyangwa ikicimbura mushikirize?
Kwa ari gukeye intege yawo batumire, ubu umugambi afite ari mwiza cyane ndamaze kumva.
Yego.
Kuko burya rwaruka n'ikiduhanze hariho kutamenya gutegura imigambi nabyo urumva bitwishe ziba ari byiza cyane.
Mhm.
Tuwa tiza chane kwe mani, tiza tuwa vishinye chane niwa komele.
Murakoze. Radio Ego. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Abo banyeshuri bakiri bato bari hejeje amashuri kaminuza bitegure kuja mu mashuri kaminuza, muriko muravuga n'abayarangije mugerageza guhizo nyigisho, muhura gute, muhurira he, hari kibanza muhuriramwo?
Ego, mu bisanzwe uko tubikora turabanza tukagira urutonde rwabo duha izo nyigisho tukabarondera, hanyuma tumaze kubaronka turaheza tukababarira ikibanza tuzohuriramo ubwa mbere, tukabashikiriza izo nyigisho ingene zimeze, intumbero zazo. Icyo kibanza rero ahanini ni hani Bujumbura. Tukunda gukoranira ahantu hamwe ariko birashobora gushika kumbure tukaza mu kindi kibanza bivanye ni ibintu bitandukanye, uburyo turonse igitigiri cy'abantu twaronse. Igikomeye hanini ni uko tuba twaronse urutonde rw'abantu dushaka guha izo nyigisho hamwe n'amanimero y'amatelefone yabo, hanyuma rero tuca tugenda tukitegura tumaze kubona uko bangana, tuca duhitamo ikibanza tuzohuriramo tugaca tubashikiriza ubwo butumwa, tugaheza tugahura rero tukabaha izo nyigisho. Ni inyigisho zisanzwe dukora ku minsi ya gatandatu ahanini amasaha yo mu gitondo, hanyuma bagaca bataha amasaha ya saa sita, tukazosubira gutyo nk'iminsi itatu kugira ngo dushobore kuzirangiza.
Ego, mwavuze ko inyigisho baronswa mu za kaminuza mu nyigisho baronka kubijanye n'ivyo bariko bariga muri ico gihe iko ataronka izo nyigisho mutanga zijanye n'uburongozi hamwe no kubimboneza kubandi. Niki mubona co kokwa kugira ngo bashireho muri curriculum yo mu za kaminuza gushiraho ivyigwa nk'ivyo kubategura?
Jewe icyo mbona cokogwa nuko mu makaminuza yose mu bisata byose nka kujya bashizeho icigwa cyo gukunda igihugu harakwiye kubeso cyakinjirira aho nyene bagashyiramo icigwa cha leadership icigwa cy'uburongozi kugira ngo bafashe abo banyeshuri kuronka ubwo bumenyi naho ubwo bari ya mugabo bushobora kubafasha bamaze kurangiza amashuri nta yindi nzira yombo mbona byo camwo kuko tuvuze ngo bagire zirya nyigisho ziba iruhande y'ivyigwa nyamukuru byo muri kaminuza si bose bazivyamwo zijya zizamwo ubishatse ariko bavuze bati muri ijya programme y'ugukunda igihugu turashizemo chapitre imwe icigwa kimwe kivuga ku burongozi mu ntumbero yo gutegurira aba banyeshure ibikorwa bazokora muri kazoza baramaze kurangiza amashure bamenye ingene bazofata abo barongoye ingene bazokubana neza nabo bakorana ibintu byuko ndabona ko byose bishoka bakagira ubwo bumenyi hanyuma ibisigaye birenge ivyo boheza bakavyironderera mu bitabo mu nyigisho zitangwa mu makonferanse n'ahandi.
Murabona ko abo bakiri bato bari muri aya mashure kaminuza bayarangije n'abayitegure kuyajamwo murabona ko bijukira bafite ishaka ryo kumenya ivyo vyigwa bakabirukira.
Ego mu byukuri aho tumaze kuzigisha twarabonye ko hari inyota nyinshi yo kumenya ivyo vyigwa ahubwo dusanga iki kintu citwa leadership benshi ntibaba banazi n'icarico abandi nabo baba babize ukutariko ugasanga bafite ivyimviro vy'ibivangi cyane rero kubasigurira leadership icarico naho bihuriye n'ubuzima bw'igihugu n'ingene bashobora kubikoresha mu kubaka neza igihugu cyabo mu byukuri twasanze bavyijukira cyane gushika ubu ntaho tugasanga ngo tubone kumenga n'ibintu batanezerewe hose barabikunda bazakira neza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire ashe niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland Alliance igishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari mu za kaminuza n'abitegure kuja muri kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Abo muhamaze guha inyigisho mwamufise bitegiri nikihe nizihe ngorane mubona mugira mu gikorwa cyanyu nibyo mumaze gushika ko mubona bishimishije?
Murakoze ibitigiri ubu abo tumaze kwigisha neza tubona ko twafatiye uwo mwanya turavye amazina kuko turabika amazina yabo bararenga amajana atanu naho ntafite igitigiri noca ndoma ko kibo kigaragara ariko bararenga amajana atanu hanyuma imwe mu ngorane twagize kandi nibaza ko atari twebwe twenyine abantu bose batanga inyigisho mu Burundi barabyemeza hariho abantu bamaze kumenyera inyigisho ko arakajya kukuronka amahera biciye muri bya bindi bita PRDM ugasanga umuntu araha agaciro cyane icaza gukura mu nyigisho mu buryo bw'amafaranga kurusha ubumenyi aza kuhakura hanyuma rero twebwe mu kuntu dukora ivyo ayo mafaranga ntayo dutanga kuko twebwe duha agaciro cyane ubumenyi kandi ndazi ko icyo kintu cyaranononye cyane muri kino gihugu abantu barononekaye kubera uwo muco mubi icyo ni kimwe mu bitu mu byo duhangana nabyo iyo turiko turakora ariko si bose bameze gutyo mugabe turamaze kubona ko hari abazi bafite uwo mutima. Hanyuma iyindi ngorane ya kabiri nuko abantu benshi ngira ngo ni kubera ibihe bigoye twagiye turacamwo mu bwenge bwabo ntibabona ko hari ikintu bashoboye abantu bamba barindiriye ko hari umuntu azobashoboza azobakorera ikintu rero kubakuramwo uwo mutima si bose bibanguka kumva ko igihugu ari cyabo bafite ikintu bashoboye kuko umuntu abaye mu bukene mu gihugu bavuga ko gikenye kumbere yakuriye mu bukene bamwe bashobora kuba babaye mu makambi y'impunzi cyangwa ari hanze cyangwa hagati mu gihugu ubu buzima igihugu cyabayemo bwaragize ingaruka ku bwenge bw'abantu no kukwiyemera abantu bamabumva umenga ntaco bashoboye bategeza kuja hari inyuma ivyo rero biragorana kuko ico turiko turabigisha no guhaguruka bakumva ko bafise ico bashoboye gukora mu gihugu kandi bagaheza bakagikora ariko naha nyene si bose bameze gutyo hari habo tubona by'ukuri baba ari dynamique ubona ko babyakira kandi bagahaguruka bagakora ico bashoboye hanyuma ikindi cya nyuma ni ibi bihe nyene igihugu kirimwo ndazi ko hariho amashirahamwe yahora akora na leta y'u Burundi yaho gukora ibikorwa bitandukanye mu Burundi yahagaritse ibyo yahora akora. Ajya amashirahamwe rero menshi muri iyo yabara yasanzwe ashigikira amashirahamwe mato mato nk'aya yacu, hanyuma rero kubera twebwe twari tukiri n'abatariho tugitangura, ibyo byaragize ingaruka biratuma ibikorwa twifuza gukora twashobora kubikora byose, kuko abo twashobora gushikira ngo turonke uburyo bwo kubikora twasanze hariho ibyahindutse, hariho ibyo batagikora batagishigikira, ugasanga kumbure baragabanije bashigikira abo basanze bashigikira kuva kera. Ibyo natwe rero byaratugize kwingaruka ntitwashobora gushika ku ntumbero zose twari twihaye muri iyi myaka, ariko hariho abashoboye kutwumva turashobora gukora kwigisha abo amajana atanu navuze, kandi turabashimira kuko turabona ko hariho abo byahinduye by'ukuri mu buzima bwabo. Tukizera yuko no muri kazoza aho bazoba bari bazoba abantu bafite ikimazi ko muri kurusha uko bomeze iyo bataca muri zino nyigisho tuba.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire ashe niyo nizigiye. Iryo shirahamwe ryanyu mwabuze ko ryashyizweho vuba, n'ubuhe buryo mufise muri iki gihe bubafasha kurangura imirimo yanyu?
Uburyo dufise bwo gutuma dukora ibyo dukora ni uburyo buke dukura mu banywanyi b'ishyirahamwe mu biciye muri bya bindi byo gushigikira ishyirahamwe cotisation, ariko murumva ko ubwo ari uburyo buke cyane. Hanyuma tukaba dufise n'abandi badufasha kumwaka ku mwaka bakaduha amafaranga make make, biragana n'umwaka, ariko uko angana kose aradushoboza gutunganya inyigisho tugashikira abantu kumbure ijana na 50 amajana 200 bivanye n'ukuntu twashoboye kwitunganya neza kandi bitavanye n'ubwo buryo twaronse. Rero ntiturashobora kuronka un projet ifadika yashigikijwe amafaranga, tugerageza gukora muri ubwo buryo nyine buke duhagwa budufasha kubandanya dukora buhoro buhoro mu kurindira yuko dushobora gushikaho dusaba abadushigikiza uburyo bufadika. Twateguye projet nini ishobora gukwira igihugu cyose.
Munganiki muri iyo shirahamwe ryanyu?
Abanywanyi dufise gushika uyu munsi n'abanywanyi 17, aho tuba dushizemo n'abatanguje iryo shirahamwe, murumva ko bakira abantu bake.
Icyicaro cyanyu gikuru kiri he?
Icyicaro gikuru kiri Bujumbura na muri mwirohero hagati muri komine Mukaza.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Cedric. Cedric, uratwumva?
Yego ndabumva.
Turiko turavuga ku ishyirahamwe Greenland Alliance gishinzwe gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza, abari muri kaminuza n'abiteguye kuja muri za kaminuza mu Burundi mu kubaha inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza. Kubera umutumire wacu ayobora iryo shyirahamwe Asher niyo nizigiye avuga ko abanyeshuri kenshi inyigisho baronswa muri kaminuza ari inyigisho zijyanye gusa n'ibyo baba ariko bariga, bataronswa inyigisho zijyanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Mufise ikibazo rero canke intererano?
Oya, je urumva?
Yego.
Nubwa mbere nashaka kujya guhora numviriza icyo kiganiro kuko nanjye ndi muri kaminuza.
Yego.
Nabonye izo bintu bindaba kuko ntibisanzwe tubyiga cyane, ntibabitubarira ibintu bijyanye n'ibyo bintu watubariye, twebwe twiga ibijyanye n'izo tuba turiko turiga amafakirite n'ibindi.
Yego.
Nashaka rero nzemo ndabikurikirana, nicyo gituma natanze nimero yanjye.
Yego. ashe mwa mubwira iki
cyo numubwira nuko jewe ndi naronkiyo nimero yiwe nzoheza ndamurondere kugira ngo mu bo dutegekanya kuzoziha muri uyu mwaka azoshobore kubamo
Cedric mwa muha nimero yanyu
ego
ni 76
aha
amazani 991
Cedric muramwumva
ego amazani 76
ego aha amazani 991
91 oke
amazani 670 ego niyo nkoresha kuri WhatsApp urashobora gucuca kuri WhatsApp ukambwira amazina ukanyibuta naho twahuriye kugira ngo ashobore kukwibuka
murakoze
gushimira
ego ashe hari abandi mukorana muri iyo nzira nimwe yoshira hamwe mushimikiye kuri izo nyigisho za leadership cyangwa hari abandi mukorana
si twebwe twenyene hari habandi dukorana hariho nk'akarorero ishira hamwe y'abanyeshuri bariko barategurwa kuzoba abaganga byo bita Association Burundaise des Etudiants en Médecine abo turakorana mu buryo bwo kubaha abigisha baza kubigisha iz'uburongozi nyene kuko nabo barashaka kubyigisha abanyeshuri baba basanzwe bari muri iryo shira hamwe hanyuma hariho n'ayandi mashira hamwe asanzwe ariko arakorera hano mu gihugu ibikorwa bitandukanye ayo nayo nyine turakorana amwamwe ibikorwa bituma dushika kure nk'iyo tugiye gukorera mu ntara hagati nk'akarorero tuba dukeneye abantu basanzwe bakorerayo hariho amashyirahamwe rero dushobora gukorana mu gikorwa kanaka naho tutobanya dukorana igihe kirekire kugira ngo dushobore guterana intege dushika aho tutari gushika twenyine
ego mwigeze kuvuga muri ko musegura ingene mwisi iryo shyirahamwe ryanyu Greenland Alliance mwavuze Greenland ko ari nk'ubutoto bw'abantu kimenyetso cy'ubuzima muravuga ko alliance ari kuvuga ko ata muntu umwe ashobora kwikorana imigambi yiwe cyanke igikorwa cyaje cyose aba yishinze mwosubira mukabisigura neza kuba twumviriza nka cyane cyane kumuvuze ko ata muntu n'umwe ashobora kwikorana ibintu imigambi yiwe wenyine
ego icyatumye twita ishyirahamwe tugita Greenland Alliance ni ukuvuga ko twagize ni nk'isi irimo itoto ni n'abantu bashyize ingufu hamwe kugira ngo barabe ukuntu isi yoba mu itoto ariko iyo si turiko turavuga ahanini ni Burundi kuko dukorera mu Burundi gusa hanyuma rero icyo cyimviro cy'itoto ni ukuvuga dushaka kuvuga ubuzima bwiza mu bice bitandukanye mu bisata bitandukanye dushaka kuvuga ko twifuza igihugu kiryoshe kubamwo abantu bakijemwo badashaka kukivamwo abantu batagihunga abantu batekaniwe abantu bafite ibyo bakeneye muri rusangi abantu bamerewe neza hanyuma rero dushaka tuvuga tuti igihugu nk'ico nta muntu yashobora kucubaka wenyine n'ibyo umuntu yaba ariko arakora kugira ngo agishike ko ntiyoshobora kubikora wenyine turakeneraniye Imana yaremye kino gihugu igishyiramo abarundi batandukanye mwe wese mushyiramo ubuhinga n'ubushobozi butandukanye kugira ngo dushobore kubishyira hamwe mu kubakana no mu gukomezanya gutyo igihugu cyacu kimere neza rero turashigikiye cyane gukorana n'abandi kuko nta muntu ashoboye byose kandi n'iyo umuntu adashoboye haba hariho uwundi abishoboye rero birakenewe yuko duha agaciro abandi kugira ngo bijya bitunanira ababishoboye bashobore kubikora batumva ko basuzuguwe cyangwa bakumiriwe muri rusangi nico twa dushaka kuvuga kandi tubizanye kuri ku rwego rw'igihugu hari ingorane by'ukuri muri kahise kacu ingorane zo gukumira imigwi kanaka izo intege bituma igihugu kidatera imbere kuko iyo ukumiriye umugwi uba wirukanye abantu bari bashoboye gukora ibintu wowe udashoboye kandi igihugu cyawe gikeneye kugira ngo gishobore gukora imbere dushaka rero kubaka uyu muco wo gushyira hamwe wo gushyira ingufu hamwe aho gusanzaza ingufu bitewe no kwinubana cyangwa no gukumirana
hari amanama mujamwo yabayo mu karere cyangwa mpuzamakungu kubyereka ikibazo kwinshi n'ikibazo gikomeye hose n'ikibazo gishimirwe kwako nangaha mu bihugu biteye imbere ikibazo cha leadership n'ikibazo gikomeye cyane kuba bashinzwe nki amabanga yokuyobora abandi
jewe nabandi bake mu bo dukorana hariho abasanzwe baja mu manama hirya no hino mu karere mbere hariho nabaza kure bagasohokana Afrika bagiye mu manama nkabe nayo ariko ntiturashika kuri ugo rugezo nk'ishyirahamwe ibyo biracyakogwa umwe wese ku gatwe kiwe bivanye n'ubucuti afitaniye n'abantu kanaka cyangwa nabo bashoboye guhuza ariko hari amashyirahamwe turiko turarondera kugira ngo dushobore kugiriranira ubucuti bw'amaho ariko nk'ishyirahamwe gitwa Centre pour Leadership Serviteur abo turamaze igihe turiko turaganira kugira ngo turabe ko twogera igihe dushobora kugiranira ubucuti bugumaho maze aba bantu bacu turiko turategura bashobore kuronka n'ubwo bumenyi bundi kumbure burengeye ubwo twebwe dufise hanyuma kubijanye n'ibibazo by'ibihugu mu by'ukuri aho ntiturahashika ntiturinjira mu mashyirahamwe atumirwa mu bibazo bikomakomeye kandi ntitwovuga ku ruhande rwanjye novuga ko tutaraterwa kuko byari bikenewe ko tubanza kubaka ishyirahamwe tukabanza tugatanga inyigisho tukaronka abantu bazakiriye ariko ndabona yuko uko imyaka izobandanya igenda ariko kumbure tuzoshika no muri ibyo bibanza aho hahurira amashyirahamwe abavugana ibibazo by'ibihugu kuko niyo dushaka kuja ntidushaka ko biherera ku buzima bw'umuntu umwe gusa kuko ubuzima bw'umuntu ni nk'igiti kiri mu ishyamba iyo ishyamba rihiye nicyo giti kirasa iyo igihugu kitameze neza n'uwateguye imigambi myiza ku gatwe kiwe irabipfagusa agahomba nicyo gituma tutirengagiza na gato iby'igihugu cyacu cyangwa iby'akarere gusa ntiturashaka kuri urwo rugezo rwo kubyinjiramo nk'ishyirahamwe ngo natwe dutange intererano mu biganiro biba biriko biravugwa cyangwa mu majambo bariko aratangwa impanuro zitangwa n'ibindi
aho niho nashaka nje mfatira muravuze ko mukiri ishyirahamwe ritoyi ritaraguka cyane ariko mu migambi yanyu yo muri kazoza muri ko mutera mugomba kuzo kwaguka mugaronka n'ubwo buryo bwo kujya muri ayo makoraniro yaba y'akarere cyangwa makoraniro mpuzamakungu ni iyihe migambi mufise yaba iy'uyu mwaka cyangwa mu myaka iri imbere n'ibihe biri imbere muri iyo nzira
muri iyi myaka itatu iri imbere yacu dushaka ahanini gushyira ingufu cyane kugushika mu gihugu hose mu gihugu cyose mu ntara zose naho tutoshobora kudugayo ngo dushikeyo dushinge y'ibiro tugire y'abakozi n'ibiki mugabo dushaka ko imyaka itatu iri imbere yacu izohera twarashoboye kwigisha abantu batari munsi ya 20 ku ntara kandi abo bantu bariko barashyira mu ngiro imigambi ituma ibyo bize bishikira abantu benshi rero ntidutegekanya kuzoja hanze y'igihugu muri iyi myaka itatu iri imbere turacyari kuri uru rugezo kiretse n'ibyashika hakaboneka uburyo cyangwa amabakwe tutari twiyumviriye tugasanga umuryango urugurutse imbere y'uko iyi myaka itatu ihera maze tugasanga turashoboye gushika muri ayo makoraniro akomakomeye mu karere cyangwa arengeye n'akarere aho niho bishoboka ko tuzobikora mugabo mu ntumbero no muri plan strategique y'ibikorwa dufise muri iyi myaka itatu ni ugukora ku buryo mu ntara zose haba hariho abantu twigishije kandi bariko barashyira mu ngiro inyigisho twabahaye bariko baranafasha n'abandi kumenya ibyo bize
turacyasigaje akanya karenga nk'umunota ari ubutumwa bwa nyuma mwoshikiriza hari icyo mubona mwoba mwibagiye kuvuga ku ishyirahamwe ryanyu mwoshikiriza bariko baratwumviriza
ego hari ibintu bibiri nashaka kuvuga muri umwanya muto usigaye icya mbere ni ubutumwa nushikiriza ugwaruka muri rusangi ndaze yuko gukurira mu bihugu bibamo guhungabana kwinshi biragira icyo byonona mu buzima bwabo ku buryo rero bishobora gutuma barengegwa n'uburemerezi bw'ingorane ziri mu bihugu byacu nashaka ndababwire yuko ububasha bwo guhindura ibintu no gutuma gukemera uko babyifuza n'igihugu gusa ikibano aho bakorera igihugu muri rusangi barabufise bubajyanyemwo icyo bakeneye gusa n'ukubwemera ko buhari hanyuma bagaheza bakiyumvira ikintu bokora cyo tuma ibintu bimera uko babyifuza sinshaka na gato ko ugwaruka rwacu rwihebura kuko ugwaruka rwacu rwihebuye igihugu nta kazoza kizogira aba bakuru babo bari mu myaka yo kwitegurira gushenguruka ni byiza yuko abari inyuma yabo bahagurukana ingufu zirengeye izabakuru babo naho bigoye ndazi biragoye cyane ariko ntibihebure hanyuma ku bijyanye n'ishyirahamwe turashaka cyane ko ryoshobora kugira ingufu mu makaminuza kugira ngo abajya abanyeshuri bari muri kaminuza dushobore gushikira benshi bashoboka gushika ubu ntiturashobora kubitunganya mu buryo butworohereza cyane butadusaza amafaranga menshi ariko abanyeshuri mu makaminuza bashobora kubitunganya, turashobora kuba habigisha bakabasangayo bakabigisha bitabanje gusaba ko dukota amasale ukoresha ikunda kugora n'icyo gituma buryo bugora.
Murakoze cyane umutumire wacu Asher niyo nizigiye ayoboye ishyirahamwe Greenland Alliance yishinze gufasha abakiri bato cyane cyane abahejeje kaminuza bari mu kaminuza n'abitegure kuja muri kaminuza mu Burundi kwa inyigisho ngendegwa ko kubijanye n'uburongozi hamwe no kuba imboneza ku bandi. Dushimiye mwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro baduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro. Mugire ibihe byiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.